Yeni Radyo Özgürlük Amerik. Radio Swiss Media America vugi Washington DC mukirundi niki nyarwanda. Shuti zacu mwaramutsa mahoro ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 uri kumwe na Fidel Niyongabo mu makuru yo muri iki gitondo. Ejo ku munsi wa kabiri muri leta zunze ubumwe za America wari umunsi w'amatora akomeye cyane mu ntango yiswe Super Tuesday. Kubera amareta menshi yakoresheje amatora yo mu ntango ku migambwe yombi ikomeye uko ari ibiri y'abarepublika n'abademokrata.
Iyo amareta ashika 16 atora ku munsi umwe, ubuzi neza iyo bitera bija kukubwira uti kumba umwe muri we abatsinda aronka amashumi menshi ubundi aronke make.
Uyu ni Professor Athanase Gahungu yigisha kuri kaminuza ya Chicago State University. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yarananiwe gukingira integuro y'itegeko rigenga ibyerekeye kurungika abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Abategetsi b'Abanyapalestina batangaje ko ibitero bya Israel mu gice cyitwa Hamad mu gisagara cya Khan Yunis byahitanye abantu benshi. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane ntimuje kure. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na Diane Nini Nahazwa.
Amakuru ya tutu ya here ku mugabane wa Afrika mu Chad yatanguye gushumbusha abagizweho ingaruka n'ivyaha ndengerabutungane vyegekwa kuri Saint Abre yahoze atwara ico gihugu. Abazoshumbushwa barenga 10,000 aba barimwo inzirakarengane zapfungiwe ubusa, abahohotewe hamwe n'imiryango y'abagandaguwe ku butegetsi bwa Saint Abre yatwaje Chad igitugu. Itangazo ryasohowe n'umurwi w'abashingwamanza muri ico gihugu rivuga ko ibikorwa gwaje gushumbusha abatandukanye bizotwara imiliyoni 15 n'200,000 mu mafaranga y'abanyaburaya ama euro. Umukuru w'ishamwe riharanira agateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu muri Chad yavuze ko uharuye umuntu wese bisigura ko azoronka impuzamarira y'ama euro 1,410. Iryo shamwe rikabandanya kuvuga ko aya mafaranga ari make cane ugeranije nayo bari barasabiwe n'amasentari atandukanye. Sentari dasanzwe Afrika ishigikiwe n'umwe bwa Afrika akaba ari nayo yaciriye urubanza Abre yari yasabye ko abakorewe amabi ku butegetsi bwiwe basaranganya amamiliyoni 125 y'ama euro. Aya mafaranga yari kuvana nini mu butunzi bwasizwe na Abre n'intererano y'abavyipfuza kugera inosa, ariko ikigega yari gushigwamo biciye mu bumwe bwa Afrika ntikiratangura gukora. Umugwi wakoze amatohoza ku bwicanyi bwakozwe ku ntwaro ya Abre werekanye ko barenga ku 40,000 bagandaguwe n'ubutegetsi bwiwe. Saint Abre muribuka ko yatwaye Chad kuva mu 1982 gushika mu 1990. Yavuye ku butegetsi biciye muri kudeta. Amaze kuvanwa ku butegetsi yaciye ahungira muri Senegal inyuma yo kwagirwa n'ivyaha ndengerabutungane birimwo ivyo gufata ku nguvu, kwica, ubucakara, kunyuruza, guhohotera kiremwa muntu n'ibindi n'ibindi. Yasandabiye mu ibohero ryo kumugwa mukuru wa Senegal Dakar ku myaka 79 hari mu 2021 yahitanye na COVID-19. Yari yashiriye umunyororo wo guherayo. Tuve muri Chad tuja muri Ghana aho president w'ico gihugu Nana Akufo-Addo yaba yararindira gushira umukono ku ntego y'itegeko rihana abakundana nabo bahuje ibitsina aribo batinganye. Nana Akufo-Addo yatangaje ko arindiriye ko sentare ntanyuzwa yemeza ko iyo ntego y'itegeko yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Mu ndwi iheze niho abashinga amateka ba Ghana bemeza integuro y'itegeko riteje impari muri ico gihugu. Muri Ghana ubundi ubutinganyi bwari busanzwe butemewe n'amategeko, ufatanywe ivyemezo vy'uko ari mu bakundana nabo basangiye ibitsina ahanishwa igihano c'umunyororo ugera ku myaka 3. Integuro nshasha y'itegeko ritariko riravugwa kuri umwe ritegekanye igihano c'umunyororo w'imyaka 10 ku mutinganyi wese yerekanye ko ku mugaragaro akundana n'ufise igitsina gishwa nk'iciwe ukora ibikorwa bitera intege abari muri uwo murwi n'ubutanga imfashanyo zo kubafasha. Abiyamirije iyo ntego y'itegeko barimwo abavuga ko ryoba rije gusubiza inyuma agateka kazi na muntu n'abatinya ko ibanke nkuru y'isi yose Banque Mondiale ishobora ishobora guca ihagarika imfashanyo iha Ghana iturukanizo rya makuru y'abongereza Reuters rikemeza ko umushikiranganje jeju kigega ca leta muri Ghana ari we yaburiye president Nana Akufo-Addo ko iri tegeko rikemezwa Ghana ishobora gutakaza imiliyari 3 n'amamiliyoni 8 mu madolari ya Amerika nk'imfashanyo ya Banque Mondiale urwandiko Reuters yemeza ko ifise rurimo kandi imburi z'uko n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI nacyo gishobora guhagarika imigambi yacu itandukanye kuri Ghana bigenze uko nk'uko urwandiko rubandanya kubivuga Ghana yoja mu bibazo bikomeye by'ubutunzi kuko n'ubu isanzwe birimo ibanki y'isi yose ntacyo iravuga ku integuro y'itegeko ya Ghana gusa yaratomoye ko yaba irahagarika imfashanyo kuri Uganda kubera itegeko rihasha abatinganyi iherutse kwemeza ikigega FMI nacyo cavuze ko atacu tuvuga ku ntego y'itegeko ritaremezwa mu kurindira ko sentare nkuru ya Ghana itomora niba iyo ntego y'itegeko ataho igonganira n'ibwirizwa nshingiro impande zitandukanye zirimo amashyirahamwe n'ibihugu zamaze gushira habona impungenge zayo Amerika yavuze ko itewe impungenge n'iyo ntego y'itegeko ica igira ko isaba Ghana kutayemeza Senele muza makungu mana vya hasepeji ya sohi mutahe ugu hagarika indongo zizivirizo mgizirikare chuburusia Sergei Kobilashe na Viktor Sokolov bagirizo hara lunini mubitero vya misire urusia bugagazie kuvyuma vyuma ya ganguwa muri Ukraine hagati ukweze kuichumi komu yuhumbiwi na milongiwi na kabiri nukwa gata tu komu yuhumbiwi na milongiwi na gata tu President wa Ukraine Vladimir Zelensky ya kilianeza ingingo ya hasepeji yogu usohorero mutahe au wategeti burusia abichishe kuvuga rwego X yanditse ko indongozi zose za gisirikare ziri nyuma y'ibitero Rusiya umaze kugaba kunyubakwa no kwa civile zibwirizwa kumenya ko ubutungane buzirindiriye kandi zibwirizwa kubiriha bugize ubwa kabiri CPI isohoreye umutahe indongozi z'u Rusiya zagirizwa uruhara mu ntambara ya Ukraine mu mwaka uheze iyo sentare mpuzamakungu ifite icicaro i Lahe mu Burundi yasohoreye umutahe president w'Urusiya Vladimir Putin na Maria Lvova-Belova ajejuga atacabana mu Rusiya Putin na Maria barahakana ivyagirije vy'uruhara bagirizwa kuba baragize mu nyuruzwa ry'abana ba Ukraine hagataho Hongriya nayo yasinye itegeko ryemeza ubusabe bwa Suède bwo kwinjira mu ishyamwe ry'ibihugu byo mu burengero vyiyemeje kwivunira umwasi hamwe OTAN iyi ntambwe niyo ya nyuma imbere y'uko Suède yinjira ku mugaragaro muri OTAN nk'igihugu kigera 32 mu bigize iryo shyirahamwe Hongriya yari yaradindije umugambi wo kwemera ko Suède iza muri OTAN ubute vyakwemerera Suède kuba umunyamuryango wa OTAN vyari vyarateye agashavu ibindi bihugu biri muri iryo shyirahamwe vyabona ukwinjira kwa Suède de muri OTAN n'izindi nguvu ziyongeye mu rugamba rwo gufasha Ukraine mu ntambara irimo no Burusiya Suède yari maze irinja na bigera kuri 2 ataho yegamiye mu by'amashyirahamwe harimo izya gisirikare nka OTAN intambara Burusiya bwatanguje muri Ukraine niyo yatumye Suède na Finland bisaba kwinjira muri OTAN Finland yo yemerewe kwinjira muri iryo shyirahamwe mu mwaka uheze Suède yari yatebejwe na Hongrie yakweze amaguru mu kwiyemerera inyuma yaho Tokyo iyemereye bitagoranye kugira ngo igihugu cakirwe muri OTAN mu minyaka y'ibihugu byose biri muri iryo shyirahamwe bitegerezwa kubanza kutiyemera
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yarananiwe gukingira integuro y'itegeko rigenga ivyerekeye kurungika abasaba ubuhungiro mu Rwanda inyuma yuko inama nkenguzamateka y'Ubwongereza isabye ko hokwerekanwa uburyo burusha uburiho bwo kwerekana ko uburenganzira bwabo buzokubahirizwa imbere yuko indege zibajana mu Rwanda zihaguruka mu Bwongereza eje ni mukankusi arabandanya inkuru
Muri gahunda biteganywa ko abasaba ubuhungiro bageze mu majyepfo y'Ubwongereza baje mu bwato buto bashobora koherezwa gutura mu Rwanda gusa kugeza ubu nta numuroherezwa kubera ibibazo bijyanye n'amategeko agomba kubahirizwa mu rwego rwo kwirinda abashobora gukoma mu nkokora uyu mushinga banyuze mu nkiko guverinoma ya Sunak irashaka gushyiraho itegeko ryemejwe n'itegeko nshinga ritambamira uburyo bwose bwo kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kidatekanye ku buryo cyakwakira abo basaba ubuhungiro abagize Senate y'Ubwongereza biganjemo habahoze ari abanyepolitiki n'abakozi ba leta batoye bashyigikira ko habaho ivugurura ryemeza ko indege zitwaye abasaba ubuhungiro zahaguruka mu Bwongereza ari uko habayeho amasezerano ashyiraho uburyo bushingiye ku mategeko bwo kubarengera mu gihe bari mu Rwanda. Abasenateri kandi batoye bemeza ivugurura yemeza ko iri tegeko rigomba kuba ryujuje ibisabwa ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga n'ay imbere mu gihugu no gusaba ibimenyetso byerekana ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abasaba ubuhungiro. Sunak yavuze ko ashaka ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bazatangira koherezwa mu Rwanda mu mezi make ari imbere mbere y'uko amatora yo muri icyo gihugu ateganijwe muri uyu mwaka atangira. Ni mu rwego rwo gushaka kubahiriza ibyo yasezeranyije abaturage yamamaza ko azahagarika amato y'abaza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Muri uyu mwaka gusa abarenga 2,500 bageze muri icyo gihugu baje mu bwato buto. Mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'umukobwa w'imyaka 7 yapfuye agerageza kwinjira mu Bwongereza nyuma y'uko ubwato yarimo n'abandi borohamye hafi y'Ubufaransa. Ikigo gikora ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'imari ya leta y'Ubwongereza mu cyumweru gishize cyatangaje ko izatwara amadolari ya Amerika agera kuri miliyoni 762 kugira ngo abimukira abambere 300 bashobore koherezwa mu Rwanda.
Mu Burundi igisagara cya Bujumbura cyatanze iminsi 45 ntarengwa ko ku nzego z'ubuyobozi bwacu kugira bube bwarangije umwanda uburangwamwo. Eroje buri kaneza niyo nkuru adufitiye.
Muri iyo nama mukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yatumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri Bujumbura hamwe n'abaterukira amadini n'amashengero. Yavuze ko abatowe nk'ivyabo naho kugira abakuru w'amazone n'amakartiye ntibazohabe bavuga ko batabuburiwe. Mujamba kaza yabahaye iminsi itarenga 45 kugira babe batoreye umuti ikibazo cy'isukurike ku murwa mukuru w'ubutunzi.
Mwipange abashize zone mwipange abashize karti mwapange ibintu bizobakora ko ubudayikuze kandi ndasohora no kwandika umukanya mwipange karasa ndu 45 days kolera mucafu kolera ni ngwara mucafu la maladie de mensal na ya maso mwiruka kugwara na iyo ni se la maladie de mensal na wabia kwa kisaka cha Bujumbura ari kinyuri cy'igihugu imbere y'uko ushika mu zindi ntara ubanza uva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura uza bakungu ejo ntaje ugashikira mu gisaka cha Bujumbura bazohora bacahe bashi mu mucafu reka rero icyo tubigire binyaruje.
Iyo ngingo mukuru w'igisagara cya Bujumbura yifashe inyuma y'indwi Perezida Ndayishimiye yavuze ko ari ikintu cyo kutihanganirwa kubona igisagara cy'ubudandaji ari nacyo gikuru mu gihugu kirangwamo umwanda utagira izina kugera naho abantu barwaye indwara ziturutse ku isuku rike. Aha yariko yugurura inama rukokoma iraba ibijyanye na ba mukerarugendo i Bujumbura nyene hari kuwa 27 ukwezi kwa kabiri guheze.
Isuku rikaba ubutunzi bwavuze Kuvira, ikana ndadagona nazirishije jewe nsitse ndabona ko nyaduki za korera kuko nasanze mu nganda ndoka mukashimisha kubanya mahanga bazaza mwiwo munyamahanga zoza ahantu kuburira mu nzira utashobora gusubira umutere kuri imbere yawe.
Bamwe mu banyagihugu bo mu manuka bwa Bujumbura babwijwe ijya Amerika ko icyo kibazo cyunyurwa n'amasosiyete yo gutwara yarara adakora icyo yiyemeje.
Yahaye dige kinini atamudoka tubona ngaha tutagutora yarara gusa ubu yarara digenda n'umutwe w'abene gihugu binyine gihugu bishabi yaranje kuntu bajya baritwara n'umutwe niba bacha baritwara n'umutwe hafi bayitwara aho bari bababujije nyene ko babita hare hare aho usanga binyegeza bakabita nko mu mifurege y'abantu imvura iziga tubitwara igende nyene rasije imifurege usanga yatimye nuko yagora aho dutiryo yarara gasanga habaye ikibazo beshi gasanga ko babita mu misterege aho bitagenewe bidushaka gutora igiturize biko bira gihe ariko babita ahadakenewe gisagara cyusanga hari isuku rike gasanga birashobora kudutera ingorane zitari nke uhereye nko ku ngwara ya korera hamwe n'izindi ndwara z'isuku rike
aho muraruka bo basongwa cyane n'imyanda iyongera ku ibura ry'amazi
ahera h'Imana niho munyene Imana itibagira uwayo Imana ikatutungikira imvura amazi ateka ibibazo cyane gose nk'ubu tuba turayera mu barabara turondera amazi dukoresha nawe urundi wo ufungura ariko amazi tuko twayabura ibido uyafise nahaba yayaretse yimvura utamuha amafaranga 500 kwibido imwe nta mazuronko yo gukoresha mu muryango nkatwege tufise nka mawese mu mpango mu nzu twoje tubaho gute yangwara tuzobura yangwara gute kandi amazi turayonka
mu bibazo byose dufise hariho gakura ikibazo cy'amazi turatubemereye cyane turamarindwa tamazi turose tukiruka tukabura
mukuru w'isagara cya Bujumbura yemeza ko agiye guhonyora hamwe n'ayo masosiyete
hanyuma rero twiruka twiruke na za ya masosiyete akura imicafu
perezida Ndayishimiye asanga ingendo yo kudasukura aho abantu baba yerekana ikindi kintu batari icyo gufata minenerwe ukudakunda igihugu
tangura rero nimwaba mushaka bamukerugere ntagire ahantu na hamwe sira kubona umwanda muri kisagara cya Bujumbura
meza vira hana mana meza jewe musu na muzobona naje kwikuburira haje imbere ya ideal urabona je ndiko ndikuburira numwe sizobwira umuntu numwe kandi ntutoze kunda ntutoze kuko mtara kunaniye reka ndabikore nzoza ndabikore kandi ndazi ko uwo muntu azoca mpere tushobora kujya guhamagara abanyamahanga mu hantu hari umwanda soko icyo gihugu cyagikunde kuko hagiye icyo mudatira amashuku ni ukubera mucanga kuko icyo kundura gishariza kubera ko mudatira amashuku ku irembo ni ukuberekana ko ari ikimenyetso kuko mudakunda igihugu
hafatiwe ku matohoza yo mu 2023 y'ikigo Merce cyo mu Bufaransa mu byo kijejwe harimo kuraba uko abakozi impuzamakungu bahurumbira ibisagara bitandukanye ku isi Bujumbura kiza mu mwanya wa 35 kuri 47 bya Afurika abanyamahanga bahurumbira eroje muri Kaneza ijwi rya Amerika
tuve mu karere k'ibiyaga binini tuze muri leta zunze ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kabiri muri Amerika wari umunsi w'amatora akomeye cyane yo mu ntango yiswe Super Tuesday kubera amareta 15 yakoresheje amatora ku migambwe yombi ikomeye uko ari ibiri y'abarepublika n'abademokrate genzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Professor Athanase Gahungu yigisha kuri kaminuza ya Chicago State University na Leon Sakizimana umuhinga akurikiranira hafi politike yo muri Amerika bakurikiranye ayo matora yababajije uko babonye ibiharuro vya mbere vyayavuyemwo dutangure twumvirize Professor Athanase Gahungu
iyi Super Tuesday iragoye ku buryo bwinshi iragoye kubera ibintu tumaze imisi twumva kuri Biden by'imyaka kuri Biden byerekeye abantu baza muri Estados Unidos hama rero Trump nawe naho yagize imana akurusi preve kamurekura nawe na kuma fise impanga nibaza kwiga rito ndiko ndaraba nkurikirana ndaba yuko ari cyo byohindura
mu matora ariko arashikizwa biraboneka ko Perezida Biden ka ari imbere cyane rwose amajwi arenga 90% imbere yiwe yabo bandi bari biyandikishije kugira ngo bazoserukwe mu gambwe mu gihe mu ba Republika Trump asana uri imbere mu majwi akaba ari kwahiganwa na Nikki Haley yahoze ari ambasaderi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU mu shira na Yakizima na Leonce ayo matora yabaye ejo ku munsi wa kabiri Super Tuesday mwayabonye gute
amatora kuri benshi tubiravye ni bimwe mu ntibyo byatangaje rwose kubera mu bisanzwe iyo hari amahitashika 16 atora ku munsi umwe mu bisanzwe washubona nyine ku bintu bizogenda ntubuzi neza iyo bitera bica kukubwira uti kumva umwe muri we abatsinda aronka amajwi menshi ubundi aronke make mugabo uyu mwaka yabaye jame twaje tuzi nyine bigenda nufuga ko ku ruhande rwa Republika Trump twabona nyine ko ateza kwazoca aronka amajwi agatsinda amahita yose mugabo kuno kuri Biden nawe nyine nuko nyine wewe usanga no kwiganwa abo bahiganwa cyane bakomeye cyane rwose ku buryo rero twasa nuko tubona iyo bintu biri ko biraja tugiranje na indi myaka ya hero ko byabarabigenda kuri Super Tuesday ntibyatangaje rwose cyane turafite mugabo giye kuraba turabe ko bose bakwiza amajwi yakenewe kugira ngo babe bari bazotorwa bazaserisha imigambwe yabo
Professor Athanase Gahungu murabona ko bishoboka ko Perezida Joe Biden asubira guhura na Donald Trump yahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matora mu kwezi kwa 11
birashoboka ntacyo kidashoboka Federico ariko hari ikintu cyatanguye muri iyi minsi birabo bantu bo muri za Michigane ko ndaraba usanga baravuga batoye mugabo agaca bashyiramo n'abitwa uncommitted ba bantu
bavuga bati jewe nzofuma ndeka nukugenda kuza gutora ndikumire muhira canke amajwi yanje ndahera uwundi muntu wari bo wese ibyo o nibaza ko n'abari kumwe na Biden babona yuko biteye ubwoba kuko birashobora guhindura ingene ibyo amatora bizogenda
muribaza ko imanza zihanze Donald Trump yazari perezida mu gisagara ca New York mu gisagara ca Washington DC eka muri Georgia muribaza ko izo manza zishobora kugira ingaruka ku gikorwa cyo kwiyamamaza no kwitoza
nicyo urabye imanza zibagiriza z'imbere ya Trump ni nyinshi gose bafite ibyagiriza mu rucenda na rimwe bamwagiriza birashobora kutubwira ingaruka mbi kuri we na cyane cyane niyagera gushika ahajyanwa na Biden ari umwe ku wundi mugabo ugiye kurabaza ku maronko abantu bashikangira nka 25% ku ijana naho ngira ngo yo kwica umuntu aguma mutora ariko uravye ko muri Amerika amatora ubuntu tsinda tsinda buri baba kunganya niyo habayemo umwe kwijana batamutoye biraheza bigahindura ngiye na matora iza kagenda rero ni nibyo abirashaka bizo kiringa ukambi mugabo ugiye kurabo ubu ntacho vyamugize kubera hari abantu babarike naho kugira gute baguma mutora rero umuntu no kurindira karaba iyo izo manja zizo tera zicari uko azogira aho atsindwa bakamucira banza canke yuko azotsinda zose ivyo twiye kugira tukara
Profesor Atanazi Gahungu hari abanyamerika n'abari mu gambo ya Democrat basa makenga ku byerekeye imyaka ya President Joe Biden icyo murashaka kubona ko gishobora kuba ikibazo gikomeye
icyo cyaratanguye kugira ingaruka kuko abenshi mu bariko barakurikirana amatora baba ariko baravuga byerekeye amatora abatanguye kuza baravuga bati none aba batama babiri navuga Biden na Trump barushanye imyaka mike igoze ati none abo bantu bakwiriye ubazuza kwitwa gutorwa hari abatanguye kuvuga bati reka tubike hari isara bari we asubira Biden ibyo bizogira ingaruka ariko njye asubire rero gatoyi gushinga na Frederico ku kibazo wabajije Leonce Hakizimana uravye ibi bintu by'imanza bya Trump z'ibiki abantu uko tubibona bashaka gutora Trump ntibazohindura bazoguma aribo bari ikintu umuntu ariko yibaza gusa ati mbega ibyo biriko biramuriza Michigani za Iowa bizotuma hari abademokrati bagenda gutora Trump hari abantu batanguye kwibaza bati kumbure abirabure kumbure abavuga icyesipanyol bazohava bahindura bagende gutora Trump
aho muriko kumvuga ku kibazo cya leta ya Amerika yashyigikiye Israeli mu ngwano na Gaza
yego
Profesor Atanazi Gahungu ndagushimiye cyane rwose nawe mushya ntahe Hakizimana Leonce mwakoze
abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika
buri munsi kwa gatanu mu kiganiro wanyu mu ntara ya 7:20 tugira ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika
yango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikorana buhanga
niza mugore no kwiteganyiriza
ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu bizwi bya Amerika
Muri Tanzania ishyirahamwe Help Age International ivuga ko rizogenera impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abagwaye indwara zidakira amashilingi yo muri Tanzania 200,000 abazotaha ku gushaka kwabo mu kiringo cy'amezi 10 yatanzwe na leta ya Tanzania James Joven arabandanya inkuru
Help Age International ishyirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira igisata cya Tanzania ivuga ko aya mafaranga 200,000 y'amarundi biteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 250,000 azotangwa na SSF kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake ayo kandi azoba arimo n'ibiribwa bamaze amezi 3 hamwe n'ibikoresho byo mu rugo iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza gutaha hakiri kare kuko leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hatarenze mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimo. Bwana Francis Rukombo waserukiye ishyirahamwe ya Rupaji International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa kabiri niwe yashikirije iryo jambo.
Tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa fedha kwa kila kichwa au kwa kila mtu ambaye anajiandikisha kurejea kwenda Burundi.
Tunatengeneza sera ya horitanga amahera kuri buri muntu ku mutwe wa buri muntu yiyandikishije ahungutse atere natwe mu gutahura utugorane dutandukanye abantu bacu aba bantu bagendana ibibazo bitandukanye baba bafise natwe na page twasanye akandi gaseke yindi fungo y'amahera ujya muntu yatishoboye ujya muntu atendana ibibazo mugabo kandi akwikiza ngombwa ujya muntu atahurika uwo rero ashise muri dispatcha imbere y'uko ahunguka bazomuha ibihumbi majana abiri imbere y'uko ahaguruka bazomuha ageze muri dispatcha azohabwa ibihumbi amajana abiri.
Ku ruhande rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara ya Kigoma Bwana John Warioba Mwita yavuze ko leta ya Tanzania haseri na leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa cumi zizoba zatashe.
Serikali zimeshafikiana,
leta zamaze kumvikana mu kugera mu kwezi kwa cumi bamaze kugaruka bose.
Tafadhali sana,
tunamwigiza cyane,
mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari.
Mukoreshe iki kiringo gusubira muhira ku bugombe.
Ni nini kitapata baada ya hiki kipindi?
Ni iki kizakurikira nyuma y'iki kiringo?
Mimi sijui.
Chewa na chozi.
Kwa na miaka sita ya facilitation.
Kwanza tusiye ina kitanda tuwe kumoroheleza.
Tukisubiri unakuja kutuambia nataka kurudi.
Tunakulindira utakutukia tunagomba kusubira.
Sasa tunakuja kukuambia muda umefika urudi.
Na tumeleza naje kukumbira pigie chage za subira nyuma subira mugihugu.
Bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wa muti urama gibazo cyatumye bahunga hari ico basaba se
nayo misiga izunga tubona atari abo bose bahunguka n'ukomoka so kugira ngo bashimye amahera cyangwa bagende iwabo ni gukibagenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaje muri Tanzania yatabari ingorane zitubako nawo kwipfukije gusubira gupfa yiruka
tubiza amagogo dufise ngaha tugomba yuko bodusikiri imbere batuvugira neza yuweni ikaducungira umutekano n'ibyiyumviro by'iwacu hanyuma rero ibintu ikajyane ikagenda neza.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe. Leta ya Tanzania igabisha ko izo kugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini kubw'Ijwi ry'Amerika.
Njuti marimu duteza matwi ahani ibiganiro byacu bigarukiye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi abagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Tahan iyo yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoro mari kumwe na Ange Hideniyongabo. Mugira amahoro n'umunsi mwiza mwese.